iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe kandi na Oya nitanga ishaka mu kiganiro muri isanga. Nkuko bisanzwe burindwi tuganira ku bibazo by'abakenyezi, abigeme, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni muri ntumbero rero twatumiye Madame Jacqueline Nduwayezu aba mu nkambi impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'u Rwanda i Mahama, atwiganire ubuzima bwaho, bimwe mu bibazo Abarundi baho bagenda barahura navyo n'uburyo bagenda barabikemura. Madame Jacqueline Nduwayezu ni umuyobozi yatowe kugira ngo afashe mu bibazo byerekeye ingo n'imiryango mu kibano mu nkambi ya Mahama, akaba nawe nyene ari mu bayoboye amashirahamwe atandukanye ari mu gihugu cy'u Rwanda agerageza gufasha Abarundi muri icyo gihugu. Madame Jacqueline Nduwayezu, turabashimiye gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika.
Nande ndabashimiye cyane kubona mutuvugishije gutyo tukaronka ingene ibyumviro byacu bimenyekana, tukaronka n'ingene tuzofashwa muri kazoza.
Murakoze cyane Madame Nduwayezu. Duhereye ku kuntu ishyirahamwe ryanyu rikora, kugira ngo abantu bamenye neza na neza uburyo muja hamwe nk'ishyirahamwe cyangwa nka komite, kugira ngo mugerageze gutorera ibibazo mufise mu nkambi nk'Abarundi, mutunganije gute?
Ngaha mu nkambi ingene ibintu bitunganije, hariho abayobozi b'ibanze, hariho abayoboye, hariho komite y'amavirage. Komite ya virage igizwe n'abantu munani muri virage yose, hanyuma hagaca haba na komite za quartier na zone zigizwe n'abantu munani kuri quartier imwe, quartier igizwe na virage zibiri, hagaca habaho na komite executive. Rero ingene bitunganije, haraba amanama ku rwego rw'amavirage, hanyuma bakabwira abamakarike ibibazo bihari, hagaca haba n'inama ihuza abayobozi b'inkambi minema HCR n'abafatanyabikorwa ba HCR kugira ngo ibibazo bikemugwe.
Ni ukuvuga ko mwitunganyije hagati yanyu, ariko kandi yuko mushigikiwe n'amashyirahamwe nka HCR.
Ego cyane.
Mutubwiye none ibikorwa bya misi yose canke burindwi buri kwezi musanga mushimika ko cane cane muri iyi misi nko muri karitsiye wewe uherereyemwo, bimwe mu bikorwa muriko muragerageza gufasha abantu bo mu gace urimo nk'ibi?
Cye nko mu gace nterereyemwo, turashigikira ibikorwa bitandukanye kandi turaserukira abanyagihugu baba baradutoye gutyo. Oye, hariho nk'ibibazo biba mu mavirage, ugasanga hariho ibyo twebwe nyene tugerageza gukemura n'ibindi bitunaniye tuba dufise aho tubijana. Hariho ibija muri RAF canke muri police, ariko ahanini tugerageza gukura amakimbirane ari hagati y'impunzi. Hariho amakimbirane yo mu ngo, hakabaho n'amakimbirane mu muryango, hakaba n'amakimbirane Abarundi bo nyene bashobora kugiranira n'abanyarwanda. Ibyo byose tugenda tubikora.
Ego, abirumvikana ko ibibazo ari byinshi bitandukanye turaza kugerageza kubijyamo idonido n'uburyo bimwe na bimwe mugenda murabitorera inyishu dusubira inyuma gato uku kwezi n'ukwezi kwahariwe ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi mu kigwa tuherereyemo canke mu nkambi muri rusange uwo munsi wajute wari utunganijwe gute hari ibikorwa rusange byo byarabaye mwaba mwaragiye hamwe nk'abakenyezi
uyu munsi w'abakenyezi wabaye ku itariki 8 z'ukwa gatatu naho wari umunsi mukuru ubaye mu gihe dufise hari COVID-19 dutegerezwa kwirinda twarashoboye guhurira hamwe twongera twubahiriza twongera twubahiriza ingamba za leta zo kugwanya COVID-19 mu guhurira hamwe rero nk'abakenyezi twaravuze ku byerekeranye n'insanganyamatsiko icivugo c'uwo munsi n'ingene ibintu ico civugo twogikorerako twarahanahanye ivyiyumviro abayobozi baradushigikira turarashoboye guhurira hamwe turawihimbaza neza kubera tutashobora guhura ni nkambi zose nk'uko twahora tubigenza tugahurira ku kibuga kinini ubu uye icyahindutse n'uko twashoboye gutanga ubutumwa gerekeranye n'icyo civugo c'uwo munsi kugira ngo n'abatagiye hamwe bari mu mavirage abakenyezi bose n'abantu bose batuye mu nkambi babyumve nicyo cyahindutse naye handi twarahuriye hamwe
uducira ku mayange bimwe mu byo mwaba mwarashikirije ubutumwa bwaba bwaratanzwe uwo munsi
ubutumwa bwatanzwe barerekanye yuko umukenyezi ari kirumara barerekanye yuko umukenyezi ariwe koko nkingi y'iterambere ku iterambere rihera mu muryango rikaja mu kibano rikaja mu gihugu mbere rikaja no ku isi yose barerekanye kandi intambamyi umukenyezi agira kugira ngo ntashike ku iterambere ryiwe ingorane bagenda bahura n'ingene zotoregwa inyishu hanyuma niwo munsi bakanguriye abakenyezi bose kugira amashirahamwe guhurira mu mashirahamwe kugira ngo ya mashirahamwe abafashe kwigira kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu nkambi twaragize n'Imana hariho ama microfinance asanzwe atanga n'ingurane ku mpunzi bagatanga inyungu umugabo inyungu itavunanye cyane ubwo rero niko icivugo c'uwo munsi cyari cerekeranye n'ingene umukenyezi yoja ku ruhembe mu iterambere ryiwe n'iry'umuryango
turaza kugaruka kandi nayo ma microfinance ubwo buryo bwo kurondera cyo kwisumamwo ingene bukora kuko akenshi turumva ko bamwe bashobora kuba bafite ibibazo bikomakomeye byo kwisumamwo byo kuronka imfungurwa n'ibindi ariko niba hari ubwo buryo navyo nyine ni byiza cyane ariko kuri uwo munsi nyene nk'abakenyezi wagiye uravugana nabo bumva uwo munsi waje buri mwaka uwo munsi barawumva bate barawemera babona harimo akamaro k'uwo munsi wo kuwihimbaza no kuganira ku bibazo by'umukenyezi canke no kuwihimbaza muri rusange
abakenyezi twagiye turaganira twerekana yuko naho ari umunsi mukuru wo kwiginana ibyo twaba tumaze kugera ko nk'abakenyezi baboneyeho akaryo ko kwerekana yuko impinga ikiri ndende yuko umukenyezi kugira ashike ku iterambere agifise inzitizi bagiye barerekana rero yuko umukenyezi uwo munsi ari uwo kurabira hamwe aho urugamba rugeze rwo gushika ku buringanire kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere no guteza imbere umuryango berekana uruhara rw'abagabo mu iterambere ry'umukenyezi n'uruhara rw'abakenyezi bonyine ubwabo
abagabo niba bibona baratangura kubitahura niba bibona nko gukumirwa cyane kuba umukenyezi yagiye kubarengera karimbi nabo baratangiye kubitahura cyane barabyakira neza
abagabo bamwe barabyakira neza umugabo aramaze kubona yuko ashize hamwe n'umukenyezi mu bikorwa bagasenyera ku mugozi umwe kwa atakibazo yuko uwo muryango utera imbere gusumba umuryango umugabo atererana umugore wiwe ego muri icyo gihe naho hariho abagabo batarabyumva neza ni kuvuga yuko ikintu iyo umuntu atacumva neza gica kiba gifata urugendo rurerure gica kiba nka processes murazi yuko ikintu gihindura imyumvire atari ikintu gishobora guhinduka mu munsi umwe cyangwa mu kwezi kumwe no guhoza ko umuntu akaguma yigisha
mwebwe nibyo mukora mu kazi ka minsi yose nk'ibyo bikorwa byo kuba mu bayobozi b'ingo n'imiryango uraronka akaryo ko kuja mu ngo zabo ukicarana nabo ukaganira nabo ahanini ni ikihe kintu uguma wumva kigaruka gituma kumbure haba nk'amakimbirane nk'uko wabivuze mu ngo akenshi
mu ngo n'imiryango ego cyane turagenda tukicarayo hariho abaguhamagara bakwizeye nk'uwoza kubahuza mu gihe hariho amatati mu miryango rero amatati ari mu miryango afatiye ku bintu byinshi ngaha mu nkambi hari ubukene bwinshi budasanzwe n'imbere y'uko bagabanya amafaranga ya rasiyo hariho ubukene budasanzwe rero naho mu kirundi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisuma biratuma umukenyezi n'umushingantahe wiwe batumvikana ku ikoreshwa ry'utwo duke baronka wa mugabo akagira inyota agashaka kuja kunywa agacupa kandi ako gacupa nako ataho kava ugasanga ijyane ziradutse mu miryango hariho n'ikibazo cyo guharika ngaha mu nkambi umugabo ugasanga arataye urugo rwiwe afise abana 4-5 akaja kurondera urundi rugo ngaha mu nkambi nyene kwinjirira uwundi mugore noneho n'abagore ngaha aratora umugabo n'abana nawe ugasanga agiye ngaha ku mugabo ngaha mu nkambi nyene ugasanga umugabo umwe arashobora kuba afise abagore 3-4 umugore nawe ugasanga umugore ntaho ntaca afise yikora ko wa mugabo ntacazanira umuryango kandi bikaba n'akarorero kabi ku bana n'abana ugaca usanga umuryango ubayeho nabi ubwo rero ingorane ziri mu ngo n'imiryango ni nyinshi ku buryo abayobozi bama hagati bakaguma bamama na cyane cyane twebwe tuyoboye tuje tuzingo n'imiryango mu miryango kuraba ugasanga nk'abana ntibakija ku ishuri kubera za ndyane ziri hagati y'ababyeyi kuko umuryango udatekanye abana ntibashobora kwiga neza hanyuma izindi ngorane zihari aha mu nkambi abana bakiri bato baratwara amada cyane baratwara inda z'indaro ugasanga bahebye ishuri abana barasambanywa ishure rigahebwa ugasanga umugore n'umugabo bariko barabipfa umugabo ati niwe wareze umukobwa wawe nabi ugasanga umugore ariko araturatura ariko arahohoterwa
uvuze ku bijyanye n'ishure ry'abana amashure mu bisanzwe ni ngaho ndani nyine mu nkambi cyangwa barasohoka hanze y'inkambi bitunganijwe gute ku bijyanye n'ishure hama ongera tubyire ningene muri kumuragerageza gufasha izo nda z'indaro kuko twarigeze kuza turazumva cyane kumbure n'ubu zikibandanya iby'amashuri by'indero byifashe gute
ibyerekeye iby'amashuri amashuri yubatse inyuma y'inkambi gato si kure ni amashuri yubatswe na HCR bagafatanya na minisiteri ijejwe impunzi rero ayo mashure abana b'abarundi bigayo bigana n'abana b'abanyarwanda ntaco bariha hari ha hashtere labari ibihiria ibikoresho za UNICEF zirafasha n'ayandi mashirahamwe afasha impunzi ubw'abana bakiga hariho imyaka yose y'amashuri n'amashuri yisumbuye amashuri ya mato mato hanyuma rero amashuri ya y'incuke bita ECD niyo ari ngaha indani mu nkambi higayo abana bo kugeza ku myaka ine itanu imbere y'uko bajya ku primaire
amara rero babigana n'abana b'abanyarwanda hanze y'inkambi izo ndazindaro twagiye turumva cyane rwose mu myaka yahera ziba ziba hagati y'abantu bo mu nkambi cyangwa n'abantu bo hanze y'inkambi basambanya abo bana akenshi biba byavuye kuzihe ingorane n'ingorane z'ingeso n'ingorane z'ubukene biba byavuye hehe ko twumva bisa ni ikibazo kibandanya mu nkambi ya Mahama
ikibazo cy'izinda z'indaro zabaye nyinshi ngaha mu nkambi ahanini biva ku bukene umwana w'umwigeme iyo yaraye atariye canke yabuze twa tuvuta two kwisiga canke kambambiri kamucikirako iyo ahuye n'ububimuha arabimuha kongera akamusambanya rero hariho abana batwara izo nda z'indaro bazikuye mu nkambi hakaba n'abandi baziteregwa inyuma y'inkambi bakaziterwa n'abanyarwanda canke ugasanga umwana arashika nk'imuhira ugasanga ababyeyi ntibamenya iby'umwana yiriwemo ahanini bikaba bivuye ku kudakurikirana kw'ababyeyi ngo bakurikirane abana babo kuko nk'umwana w'umwigeme ashoboye gutaha kwinjira mu nzu mu ijoro umubyeyi ntagice abivuga ko canke ngo azane utwo tuntu yagiye arahabwa n'abantu umubyeyi ntamubaza ati mbega utwo tuntu tuvuye he urumva yuko ababyeyi nabo batereranye abana ikintu nkatwe rero tujejwe ngo n'imiryango tugenda dukora tugenda duhanura ababyeyi yuko bufata neza intuze ye responsabilite zabo ku bana kuko imbere y'uko umwana ahanurwa na murundi indero yari kuva ku ziko none ikibazo kiba kihari yandera ari kuva ku ziko ingo zimwe zimwe na zone birazigora nk'izo ngo ababyeyi baharika baboregwa umwana urumva yuko aca agira ati niko karorero hariho ababyeyi binjiza abagabo mu nzu bafise abana b'imiyabaga wa mwana nawe agahava abibonegwaho hariho n'abandi usanga n'umwana atembera ataco bimubwiye rero ingorane z'izo ndazindaro ni nyinshi turetse n'ubwo bukene tukareka nuko kw'ababyeyi hariho n'abana bafise adolescence igoye
birumvikana yuko benshi baba bafite ibibazo bitandukanye mu ngo zabo hari ibyo bibazo by'ingeso n'ibibazo by'ubukene ariko kandi ku bijyanye n'uko kuntu kumbure urwaruka rushobora kuba nabwo nyine rukeneye okipasiyo hari igihe bamwe bavuga yuko atabindi bafite bakora ugasanga uku kwirirwa ataco bakoze nabyo nyine birongerekanamo hoba hariho ama activite hoba hariho bimwe bimwe byofasha kugira ngo ingeso zabo bana babigeme n'imisore zishobore kugongorwa zishobore gufashwa bimwe mu byo babifasha cyangwa mu byo mwaba muri kumuragerageza gukora kugira ngo baronke ibindi bintu byo gukora hanze y'amashuri ni nk'ibi
murakoze cyane mu bisanzwe imbere y'ikiza cya covid 19 indazindaro zari zagabanutse ariko aho amashuri yugariwe cyagihe amashuri yugaye inda z'indaro zarongerekanye kubera abana baguma ngaho ataco bariko barakora mbere murabona n'ibibuga by'imyidagaduro byari byugaye hariho abana bahora b'abakobwa bakina football hariho abana bakina basket hariho abakina volley hariho abagira ibya atletisme abo bose twaciye dusangana mu bana bahora bagira sport hatwaye inda abana benshi cyane rero nubundi icokogwa kirahari kandi nubu uye ntako tutagira mu gukangurira abana babigeme kubigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere santé reproduction kubijanye na sexualité tukongera tukabereka agaciro k'umwana w'umwigeme hariho benshi bagarutse barava muri izo nzira mbi barumva ibyo umuntu ariko arigisha hariho n'ikindi cyokogwa twebwe icyo tubona cyokogwa nuko umuntu harya ngo utosora ifuku agumiza mwakazi hari icyo nk'ubu uye abana babigeme bakwiye kuba mu miryango habaho icyo twita utugoroba tw'ababyeyi aho abana baganirizwa mu makominote ibyo henshi byaratanguye kuganiriza abana mu makominote n'ababyeyi bo nyine bagahura bakaganira ku bibazo by'abana babo hakwiye kuganirizwa abakobwa ukwabo abahungu nabo nyine bakaganirizwa ukwabo kuko nabone birabaraba noneho gahuza abahungu n'abakobwa bakabaganiriza hamwe rero icyo turabona yuko gifise icyo cyohindura ikindi hariho ababura imirimo hariho abana babigeme barangije n'amashure n'ubu baguma bicaye gaha mu nkambi ataco bariko barakora batusanga bariko bagira ubugeni butishimiwe kuko ni nk'ukuvuvudikira abo oye baba bari bakwiye kuronswa ingene biga nimba ari imyuga nimba ari ukubandanya amashure ya kaminuza mugabo akareka kuguma ngaho ataco bariko barakora ikindi tubona cokogwa n'abo bakobwa babyaye nta kubatererana ni ukugerageza umuntu akabasubiza mu ishure ikica kigora ni ingene uwo bafatira abana kugira ngo baje ku ishuri hariho abari basabye yuko hokogwa nka kreshe yosigarana mwene abo bana hanyuma abo bakobwa basubire mu ishuri kuko uwo mukobwa atize umwana yabyaye niwe agwa mu mporero za ya mibereho mibi akaba victime y'ibintu ataruhara yabigizemo
ego wavuze kandi n'ikindi gihambaye ku bijyanye n'abigeme kubafasha mu bijyanye no kubigisha santé reproductive kuvuga amagara ajyanye n'ibihimba by'irondoka tugarutse ku buryo bwo kwisomamwo kugira ngo kumbure bigabanye izo nda z'indaro bigabanye ingeso mbi hari abafasha mu bijyanye no gutanga ibikoresho byo mu butinyanka turumva rimwe na rimwe haraza amashirahamwe amwe agafasha muri icyo kibazo ni kimwe mu bibazo umwana w'umwigeme agendana buri kwezi afise ku mutwe ati mbega ndakura uburyo hehe ndakura ibikoresho hehe kuri icyo coco hasere canke amashyirahamwe atandukanye agenda aragifasha abo bigeme mu nkambi
amashyirahamwe atandukanye mu bisanzwe ikibazo cyerekeranye n'ibi bikoresho byo umukobwa akoresha mu butinyanka izikotekise ibyo oye HCR yarabyubahirije naho ibintu by'ibifungurwa byagabanutse nta na rimwe basiba gutanga kotekise ku bantu bari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 49 mbere ugasanga n'ubugiye mu butinyanka ari munsi y'imyaka 12 arafise aho abivuga bagaca bamuronsa kotekisi cyo kimwe n'abadamu babandanya kubaja mu butinyanka bararengeje imyaka 49 barafise aho babivuga nabone bakabaha ibyo bikoresho rero barabyubahiriza n'abanyeshuri bari ku ishuri haba hariho stock yite bikoresho nk'umwana w'umwigeme bishikiye ari mu ishure akaronka ingene abona aronka cotex atarinze arataha yiyonona ngo hava kogwa n'isoni mu nzira rero ibi bikoresho bya cotex nibyo biraza mugabo cotex ntiyijana wisanze cotex yategerezwa kujana n'agasabuni cotex yategerezwa kujana nuko umuntu abafise uduhuzu two munsi rero abana b'abakobwa barakena bakabura twa duhuzu two munsi akabura ya sabuni kugira ngo ashobore kuza arikorera isuku kuko murazi nico gihe gihambaye cyane cyo kugira igiyene cyo gukora isuku imwana w'umwigero abuze nk'isabuni canke avise utwo duhuzu two munsi tudakwiye uca usanga bimutera ikibazo y'ingene yogenda mu ishure aba yumva nyene ko atari comfortable
n'ikibazo gikomeye cyane
natani ibyo bibazo tugenda turabishikiriza karitasi yarigeze gufasha iraha utwo duhuzu two munsi aba abagore bizananye les femmes non accompagnées ariko iyindi migu y'abantu ntiyigeze tubona
ego mama biri muri bya bibazo nyine byo kwisumamwo nk'umuryango nk'abo bigeme wavuze ko mu bijanye no kwisumamwo hariho inyigisho hakabaho na no kugerageza gutanga amadeni yagiye araboneka utubwira byinshi kuri icyo kugira ngo twumve kumbure nabo bigeme b'abanyeshuri cyangwa n'imisore nabo nyene bava mu mashuri bakicara bakabura icyo bakora kugira ngo nabo nyine kumbure bahabwe utwo tudeni batangure bakore bisumemo
mu bisanzwe kwisumamwo hariho abacuruza b'utuntu duto duto abo bacuruza rero barashobora kwaka ingurane kwaka ingurane ataho udafise icyo werekana uri kurakora ntibikunda ikigoye ni ya ntango yo gutangura gukora tugenda twigisha abantu yuko byiza abantu boja mu mashirahamwe bagiye mu mashirahamwe bagaheza bagakorera hamwe bagasaba ingurane bazishurira hamwe iki nacyo cyarakoze abantu baraja mu makoperative baraja mu mashirahamwe ariko intambamye havuye iba ingene amashirahamwe yahavuye asambuka kubera ibi bintu byo guhungura impunzi z'abarundi abantu baratinya bati mbega none nitwaka ingurane abo twayakanye bakitahira ninasigara ndavyishura jenyene bica bituma n'abari baragize amashirahamwe bari bamaze kwiteza imbere baja hamwe basubira gukuraho ya mafaranga bari barashize hamwe bati baragabura ati umwe wese atwara utwiwe amashirahamwe asambuka gutyo ariko hariho abakenyezi benshi baka ingurane umwe wese akayaka ku giti ciwe agacuruza kandi akayishura naho ngaha gucuruza bigoye imisoro niki ariko baraka ingurane
bayaka muri banki bayaka hehe izo ngurane
hariho inkomoko ni ishyirahamwe ritanga ingurane hagaca haba na microfinance yitwa umutanguha finance company
ziri ngaho mu nkambi nyine
zaje gufasha muri ibyo nyine byo kwiteza imbere zigaca zikorana n'inkambi zikongera zigakorana n'abanyarwanda baba hafi y'inkambi
none abarundi bari ngaho mu nkambi bo bakumbure bagize ayo mahirwe bamwe bakaronka izo ngurane izo mfashanyo muremerewe gusohoka hanze y'inkambi gukorerayo gucuruza no gukora utundi tuntu two kwiteza imbere
twebwe ngaha aye gusohoka gukorera inyuma y'inkambi biremewe hariho impunzi z'abarundi zifise ibyo zikorera inyuma y'inkambi hariho abacururiza inyuma y'inkambi hakabaho n'abacururiza indani mu nkambi n'abanyarwanda ni abacururiza mu nkambi n'abacururiza inyuma y'inkambi ubu tugeze ku rwego abanyarwanda n'abarundi twamaze kunywana dukorera business hamwe turazi na nyi twaramenyeranye ku buryo ukoreye inyuma urahakorera ugapanga inzu ugakora n'indani urashobora gukoreraho benshi rero ikintu babura ni kuja kurangura kure kuja kurangura kure biragorana uri umuntu w'impunzi kubera mu kugira umuntu arenge akarere ari impunzi arinda gusaba uruhusha arinda gusaba uruhusha muri Minembwe
ego
yemerewe kurengana kubera idasabye uruhusha umwanya rero wo gusaba uruhusha uri muri bizinesi niwo mwanya uza gucererwa mu gutera imbere kuko benshi byinshi benshi no kwiruka
ego wavuze ko mukorana n'abanyarwanda haba hanze inkambi no ngaho indari mu nkambi hoho naho nyine ko twumva haba harimo utubazo tumwe tumwe hagati y'ayo makominote zimwe mu ngorane muba muri komurakemura nk'abajejwe ngo n'imiryango zijyanye n'abarundi n'abanyarwanda bo baba batumvikanye cyangwa ibibazo byaba bihari ibyo bari nk'ibi
ibibazo bikunda kuba hagati y'abarundi n'abanyarwanda no guhemukiranira ku bintu baba bumvikanye hariho guhemukiranira ku bukote ubukote hariho nk'abarundi baja gukota hanze baja gukotera amatongo abanyarwanda bakaja kurimirayo ugasanga b'abanyarwanda barabazurumye ibyo barimye hariho n'ukuntu abanyarwanda bashobora kwibwa ibintu bikibwa bikaza mu nkambi baribwa impene intama n'inka birashika zikibwa zivayo ugasanga ibintu birafatiwe ngaha mu nkambi abayobozi b'abayobozi bo mu nkambi n'abayobozi bo mu banyarwanda duca tuja hamwe ibyo bibazo tukabitorera inyishu ibindi bakunda gupfa abanyarwanda n'abarundi niyo abarundi bagiye kwiba hariho igihe baja kwiba mu mirima y'abanyarwanda ugasanga umunyarwanda arafise itongo ryiwe yararimye mugabo hageze kwimbura ugasanga hariho imigwi y'abasuma igenda iva mu nkambi no muri icyo gihe iyo bafashwe turaja hamwe tugasubiza ibintu mu buryo ibyo nibyo bikuru bakunda gupfa barakunda no gupfa amasezerano nk'ubuye amasezerano y'ubukote nk'akarorero bayagize barusanga hari umwe muri bo ayishe umunyarwanda agahakana ngo ntiyankoteye umurundi nawe ati naramukoteye ibyo mu kubikura mu nzira twagiye dukangurira abantu yuko atasezerano ry'ubukote riba ritanditse ritazemerwa tubavuga tuti bamwandikiranira naho yoba amahera makeyi byoba byiza biri mu nyandiko hariho ibindi bakunda gupfa hariho gushwanira mu bubare bakagwana bagakomeretsanya baborewe canke bagahurira ahantu bakagwana imishwano rero nayone turabyinjiramo ngo tukabaza icyo byavuye ko tukabanywanisha kuko twebwe icyo tugira twebwe ntiduca imanza icyo tugira twebwe tugerageza gusubiza abantu hamwe kuko abantu iyo babana baguma bakeneraniye ubasubije hamwe biba byiza gusumba kohoba imanza.
Haba imanza none nk'impunzi basanze ariyo yari ifise ikibazo bamufungira mu nkambi bamutwara mu busho bwo hanze y'inkambi bica bigenda gute umurundi w'impunzi agiye mu kibazo bigenda gute
iyo umurundi w'impunzi agiye mu kibazo bakasanga afise amakosa canke ariko aratohozwa ko amakosa yagize hano mu nkambi hariho urwego rwa ribu ubwo rwego rwa ribu ni ruratohoza ku bibazo umuntu aba yagize yateje kugira bishobore gutora iyo ibintu ingene ibintu bimeze ubwo rwego rero rwa ribu ruri ngaha mu nkambi iyo umuntu rero basanze bikenerwa ko bamukorera dosiye aja gupfungirwa mu busho butandukanye bwo mu Rwanda cyo kimwe n'abandi banyarwanda kuko na wene abari umutura Rwanda aha mu nkambi baraduhuguye hariho urwego rwa RAF ni Legal Aid Forum urwego rero rwaraduhuguye ku byerekeranye n'amategeko baratwereka yuko uri mpunzi amategeko ufatwa n'amategeko y'igihugu urimwo ayo mategeko yo bagiye barabidusigurira batwereka ingene dutegerezwa gukurikiza amategeko yuko utaze yakurikiza azohanwa bisunze amategeko rero barahanwa ariko urugwego rwa RAF rurahindukira rukanaburanira impunzi rurakurikirana imanza z'impunzi ingene ziriko ziragenda
ego birumvikana ko ibibazo ni byinshi imwe na rimwe muragerageza kuyitorera imuti naho usanga bigoye cyane ibyo bibazo by'ubukene usanga bisa n'ibigoye gukemura burundu ariko mwavuze ku bijyanye n'abarundi baja hanze bakumbure bakaja mu bibazo byo kwiba mu mirima y'abanyarwanda kubera uko nyine kukuntu kuko ubura ingene bisumamwo harigeze kuba ikibazo cyo guja hanze no kwiba n'inkwi kuko n'inkwi zari zarabuze mu gihe kirekire twagiye turabyumva cyane none ku bijyanye n'imfungurwa nazo nyine zaragabanutse cyane rwose izo nkuru turazumva z'imfungurwa zagabanutse hari icyo bariko baragerageza gukora nk'urwego rwa HCR kugira ngo bongereze imfungurwa inkwi ziboneke ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari ngaho imahama bushobore koroherwa mu bijyanye n'imfungurwa hoho
mu bijyanye n'imfungurwa urwego rwa HCR ndetse n'iyi minema ijejwe impunzi baragerageje gusigurira impunzi baradusigurira igituma ibifungurwa byagabanutse bitariko biraboneka nk'uko byahora baratweretse hanini yuko byavuye kuri iki kibazo cya COVID-19 babura ibura imfashanyo ntizabaye zikiza nk'uko zahora kubera iyo amasosiyete n'amakampani ziyugaye ni ikibazo natwe twumva rero turabandanya dusemerera tuvuga ku bibazo byerekeranye na n'ingene impunzi zishonje kuko rasiyongera mwarabyumvise yuko yagabanutse ibice 60% umuntu yahora aronka 70,600 uno munsi aronka 300,040 aya mafaranga 70,600 ku muntu ku kwezi ntiyari akwiye n'ubundi ubu rero bica byunyurwa agiye ku 300,040 HCR ubu ntacyo iratubwira impunzi nizo zari zamye ziyumvira ziti ko bari kubavuga amafaranga y'imfashanyo yoba yaraje bati mbega none bazohava bagira icyo batwongerereje kuri rasiyo cyangwa bimeze gute ibyo rero impunzi nta nyishu zirashobora kubirompera hariho rero nibyagiye biraba mu nzira ikibazo cy'inkwi ikibazo cy'inkwi cyari gisibije ariko ubu uye byaravuye mu nzira impunzi ntizigiteka ku nkwi ntizigiteka ku makara impunzi ubu ziteka kuri gaze iyo gaze barayitanga kujya batanga inkwi bayitanga ku kugene imiryango ingana barabye family size uko baba benshi niko bayinywesha mu minsi mike rero iby'inkwi byarakemutse twarashimiye Imana cyane kubona harabonetse inyishu ku kibazo cy'inkwi bakatuzanira iyo gaze ubu uye impunzi ku byerekeranye n'inkwi nta kibazo zifite
wavuze ko amafaranga bahora baronka mwahora muronka ibihumbi ndwi byari make ubunye bikaba bigeze kuri bitatu baragabanyije cyane rwose none nk'ibihumbi nka bitatu ku kwezi bigura iki cyane cyane iyo hari nk'umuryango ufise nk'abantu indwi abantu cumi ibihumbi ndwi bishobora kumarira iki umuntu muri rusange
ibihumbi ndwi byaragerageza tugiro nka ibihumbi ndwi abantu bashobora kubona iminsi nka mirongo ibiri n'ibiri bashobora gufungura umuntu agasonza nk'iminsi umunani cyangwa nk'iminsi icumi ariko ubu uye amafaranga ibihumbi bitatu urabye ingene ibiciro by'ibifungurwa bimeze mu Rwanda amafaranga ibihumbi bitatu nta kintu na kimwe agura nk'ubu uye ngaha mu mpunzi abarara bariye n'abarara ubusa barangana abantu ubarabye urabona ko bashonje ahubwo hatagize igikorwa abazoza barasanga imirambikango y'abantu mu mazu kera hariho abahora bisumamwo bakagenda hari aho bahora bagenda kurimira abanyarwanda bakaronka ingero ntoyi ibasahiriza kugira bya bihumbi ndwi bikwire barinda kuja kurimira abanyarwanda ariko ubu uye z'ukuri abantu barashonje cane cane imiryango igizwe n'umuntu umwe ba bana bizanana nibo aha bita ngo ni inkorokoro ya misore yizanana atari mu muryango barashonje cane
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa kabiri tuganira cyane cyane ku magara ubuzima ibibazo n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme no munsi turi na karyo ko kuganira n'abarundi bari mu nkambi impunzi imahama mu gihugu cy'u Rwanda tukaba dufite amahirwe yo kuganira na Jacqueline Nduwayezu umwe mu bayobozi batowe mu kugira ngo bagerageze gufasha gukemura ibibazo by'ingo n'imiryango aho muri Mahama Madame Jacqueline Nduwayezu tugarutse ku kibazo cy'amagara y'abantu twavuze gato ku bibazo byateye inyuma yaho ikiza cha COVID charge tubwire muri make uko amagara y'abantu yitaweho mu nkambi muri kino gihe COVID yifashe gute COVID 19 yifashe gute amagara y'abantu muri rusange ameze gute aho mu nkambi
ya Mahama amagara y'abantu aritaweho dufise amavuriro abiri ama centre de sante abiri imwe ya Allied n'indi ya Save the Children rimwe rirakira abantu batari bake ku munsi bagwaye kibazo kidakugorana iyo hagize abagwaye cyane abo ubuvuzi bwa hano bidakunda bakaza gukenera ama transfer kuri iki kibazo cy'amatransfere bahora batransfera benshi ariko ubu kubera n'ibi bya COVID kubera n'ibi by'uburyo bwagabanutse amatransfere barayagabanije ku buryo abantu bahora bafite amatransfere yo kuja i Kigali bamwe barahagaritswe aba kajana amaka agoye cyane rero hariho nabo ubuvuzi budakunda bwaze ngaha mu gihugu bakavuga bati aba bantu atari ubuvuzi bwo mu bindi bihugu ntibikunda abo bose baraho baragwaye bararindiriye ariko barindiriye nyene icyo Imana izokora kubyerekeranye na COVID-19 tuwe ngaha mu nkambi ya Mahama twatomboye yuko muri kino gihugu bashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kwirinda COVID kandi ishyirwa mu ngiro z'iryo ngamba zigahamagara twese umuntu wese abayobozi b'ibanze imishinga itandukanye amavuriro polisi abantu bose bakaba bari mobilize kurwanya COVID-19 rero ingene bya COVID bimeze abantu baranduruye COVID ngaha mu nkambi baragwara COVID cyo baradufashije cyane aya mashyirahamwe yaradufashije mu kuturonderera ahantu ubwa kera abantu bagwaye baja ukwa bonyine kugira ngo kwanduza abandi ntibyorohe bakakomezayo bakagaruka mu bandi ari uko basuzumwe bakize neza ikindi badufashije ni kubyerekeranye no kuduha ibikoresho bituma COVID igabanuka no guhimiriza isuku ry'umwanya wose ryo gukaraba ku buryo imishinga itandukanye yose yagize icikora haba kuva kuri za World Vision gushyiraho amakandagira ukarabe ku matwarete yose bakagenda bigisha abanyagihugu yuko gukaraba ari bwo buryo bwo bwiza bwo kwirinda COVID polisi nayo ikagume ikaturaba cyane ku byerekeranye n'agapfukamunwa imishinga nayo itandukanye nayone yarashoboye kuza irahimiriza ku byerekeranye no kwambara agapfukamunwa guhana intera nicyo kintu cya mbere kigoye ngaha mu nkambi kuko turi abantu benshi cyane ku buryo guhana intera hariho ahantu bidakunda nk'iyo bagiye kurondera utwo dufaranga twa rasiyo nk'iyo bagiye gutega iyo gaze ugasanga barinda kugenda bahimiriza umwe wese bamwereka aho yokaraba rero kubyerekeranye na COVID twaragerageje kuyikingira bikwiye tubifashijemo n'aya mashyirahamwe be n'abajejwe nyine gushyira mu ngiro amategeko y'igihugu
murakoze cyane rwose hama nko ku babyeyi bibaruka mu bisanzwe muri rusange bo baribaruka neza barafise amavuriro ngaho nyene hafi indani mu nkambi bama bagiye ko batarinze gusohoka inkambi bakibaruka neza
ababyeyi bibaruka ngaha mu nkambi nta kibazo bagira mu ntango nababwiye ko hariho ama centre de sante abiri umubyeyi wese aja kuri centre de sante imwegereye hariho ababikora bakwiye kandi babikora neza hariho n'uburyo hariho n'igihe umubyeyi byanka murazi imbanyi izi uko yishakiye bikamugora kwibaruka ama hariho ambulance iri stand by igumaho itegereje umubyeyi biza kwanka kugira ngo imusimbane vuba imujane ku bitaro bya Provence ikirehe ku bitaro by'akarere baca babajana aho ikirehe uwo byanse bakagenda bakamukorera cesarienne hanyuma yakize ya ambulance nyene iragenda ikamugarukana
ni byiza cyane rwose murakoze cyane rwose
ariho n'abarenga kubyarira aho ku bitaro by'akarere bakabajana i Kigali bivanye n'ikibazo baba bari basanganywe camagara yabo ugasanga barajanye za Kanombe barabajanye Kibungo bivana n'ikibazo umubyeyi yari afite kuko barakurikirana imbanyi yiwe kuva kiyisama gushika ibaruke.
Ego murakoze cyane rwose Madame Jacqueline Nduwayezu. None isa twumva ko mwitanga cyane nka komite nk'abatowe gukora ibyo bikorwa by'ukugerageza gufasha buri murundi kazi ahuye n'ibibazo ngaha mu nkambi ya Mahama. None musanzwe mukora mwitanga murahembwa hama n'inzitizi muhura nazo ni nk'izihe mu bikorwa murimwo muri iki gihe?
Twebwe ibikorwa dukora ibikorwa bya bene wacu kandi tuba dushaka yuko bene wacu bagira imibereho myiza, tuba dushaka yuko bene wacu biteza imbere, tuba dushaka yuko bene wacu abana bacu bagira akazoza keza. Ibikorwa byose aba bayobozi bakora tubikorera ubwitange. Gukora ibikorwa nk'ibi rero uko ari ubwitange nahone imbogamizi ni nyinshi, turahura n'imbogamizi muri kino gikorwa cacu, ariko kubera sakazi twebwe nibanga.
Zimwe mu nzitizi muhura nazo ni izihe? Kuko ndumva ko kugenda muravugisha abantu buri munsi birasaba uburyo kuri telefone, birasaba uburyo kumbure, bisaba no kuva mu gice cy'inkandi muja mu kindi, mushobora kuba mufata uburyo bwo kwiyunguruza muri icyo gihe mu bufashishwa gute?
Hariho abayobozi bamwe nk'abo muri komite executive barabaha amahera y'intuzeyi, barabaha amayinite. Harimo n'aba chef de village, barabaha n'aba chef de quartier. Abantu badaha uburyo bwerekeranye n'amayinite ni twebwe tujejwe ibyingo n'imiryango, kandi ahanini ni twebwe dufise n'ibikorwa bigoroye byasaba yuko ari twe twobona ibintuzeyi, twobona amayinite. Kuko usanga turiko turakenera guhamagara sekirite, usanga turiko turakenera guhamagara abantu batandukanye gutyo. Oye ugaca usanga umuntu wese yikora ku buryo bwiwe, ugaca usanga ni kibazo. Ikindi kibazo, hari aho duhamagarwa, hari aho induru zivuga imvura iriko iragwa, ugasanga ntugira ingene ushika aho hantu. Ni nk'uko ushobora gushika ahantu bakagukubita canke bakakugirira nabi, hoho baraheza bakakubahiriza.
Ibyo bibazo mwaragerageje gushyira ahabona murabiganira ko hari icyizere yuko hari igishobora guhinduka canke niko bimeze?
Twibaza yuko ariko biba bimeze kubera muri icyo gihe abayobozi batanga nk'ayo mafaranga y'amayinite cyangwa bagahatanga iyo karte y'amayinite ntiboronka uburyo bwo kwira abayobozi bose, kuko nk'abayobozi bose turi benshi cyane. Nubwo nk'akarorero nk'ubu uye muri village ni village 18, abayobozi ni 8. Muri icyo gihe bose hamwe ucusanga muri village ari 144, ugacusanga muri quartier hari bandi 72, ugacusanga gucushira ko na komite executive. Urumva yuko nabone hashobora kuba ubukene bw'ingene boha amayinite abantu bose bagaca baha ubuseru uburi aratete gusa, nabyone ni byiza, ariko iyo byabone uburyo bwabonetse turazi n'abandi bose bobaha ko ntacu bafite badatanga.
Birumvikana ko mwitanga cane. Twizere ko kumbure nabo muhora mufasha mu ngo n'imiryango bo kumbura yubo bubona igikorwa mukora na kamaro kacu akaba ari bo babihembera akaba ari bo babaha duke bo babafise ariko mukadusangira kuko ni igikorwa cyo kwitanga ni igikorwa gihambaye kandi gikenewe cyane gose mu kibano ahariho hose haba mu nkambi canke mu kibano mu gihugu muri rusange turabashimiye cyane gose kugufata kano kanyo kuko tubwira byinshi byerekeye imibereho ubuzima bw'abarundi bari ngaho mu nkambi ya Mahama dusozera none akajambo kanyuma mwoshikiriza muri kino kiganiro turabashimiye cyane
murakoze cyane ikintu cy'ambere twoshikiriza nuko abarundi n'abarundi kazi bari ngaha tukeneye ko twitanga imibereho ikaba myiza muri ico gihe imibereho igenda neza iyo abana bashishikaye cyane ibyerekeranye n'amashure cyane cyane bakagenda bava mu miryango itekanye rero ico akamu ka mbere no gatera umukenyezi uwo ari we wese umukenyezi uwo ari we wese yomenya ko ari we nkingi y'umuryango akamenya ko ari we kiremesha kandi akamenya ko kazoza k'umuryango kose ari we gahagaze ko ku buryo ategereza kuraba neza inshingano ziwe mu rugo kandi ntihagire ikintu na kimwe kimuca intege mu byerekeranye no kuraba ingene umuryango wiwe wobaho neza akongera akaza arumviriza ibyiyumviro by'abandi bakenyezi kugira amenye ingene nawe yoshobora kwiteza imbere murakoze
tutibagiye akabazo ka nyuma kerekeye kumbure abifuza gutahuka mu gihugu cyabibarutse ibyo byo murumva bamwe mugendera babivuga ko ariyo benshi cyane bagiye barataha mu minsi yahera bagiye baratahukanwa hariya ababandanya kwifuza gutaha muri kino gihe cyane abatari ko barifuza gutaha ko kumbure ubu igihugu gisa n'igifise ubundi butegetsi butari ubwo bahunze cyangwa cyatumye bahunga babivuga ko iki abo mugenda muraganira nabo ku bijyanye no gutahuka cyane cyane abo baba bari mu bibazo byinshi bakabona atakazoza keza bafise ko kubandanya kuba mu nkambi
are abantu bari batandukanye tugenda turaganira bagenda bavuga yuko gutaha ubwa mbere ni uburenganzira bw'umuntu umuntu mu gutahuka aba yumvise yuko atekanye ubutaratekana nawe ararindira aho azotekanira akaba ariho azotahira ikintu bagenda bavuga bati twebwe ntitwahunze umuntu ntitwahunze iki canke kiriya ati twebwe twahunze ubutegetsi bubi sisiteme mbi yo gutwara ati na yahandi hoho bajya aye turacari kuri ya sisiteme mbi nyene ntacyo yahinduye rero urumva yuko umwe wese afise ingene abibona narijya hariho abantu bahunze ari uko bahuye n'ibibazo bikomeye cyane hariho abantu batarafise ibibazo bikomeye cyane mu guhunga hariho abahunze basinzikarije ubuzima bikomeye hariho abahunze bava mu busho butandukanye bw'iperereza hariho n'abahunze bahekuwe cyangwa bapfakajwe abo bantu kugira ngo imitima yabo isubire hamwe batahe bica kure nicyo gituma irihunguka umwe wese uwuzumva atekanye aragenda igikuru ni uko baborohereza bakagenda mu mahoro
Madame Jacqueline Nduwayezu ngaho mu nkambi y'impunzi Mahama nkambi y'impunzi y'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe ku kuganira natwe tubandanya tubifuriza kuroranirwa ngaho no kumererwa neza nubwo mu nkambi ubuzima buba butameze neza na gato ariko turabashimiye cyane rwose
murakoze cyane kuba mwaduhaye kano kanya ko kuvugira muri ino emisiyo yanyu murakoze
murakoze cyane.